aho bita kumugumya mu gisagara cha Ngozi ahari ko habera ikoraniro ry'umugambo w'abadasigana iprona ishami ryemewe na leta rirongowe na konsilia nibigira abadasigana b'Ngozi bari bazindukanye urubanza rwo gutora indongozi nshasha ku rwego rw'intara Michel Ntigacika yarasanzwe ariwe ahagarariye uwo mugambwe mu ntara ya Ngozi nk'umunyamabanga wa mbere w'uwo mugambwe ati igihuhuzi cyaciye umugambwe iprona n'Ingozi nticahageze umutwe
twaraciye mu ngorane zidasanzwe twaratutswe n'abatodututse turaturubikwa mu mitumba n'ahandi turatyozwa bibwe bidasanzwe turitwa amazina atariyo n'icyo tutari twagumije ibanga umugambwe iprona ntiwazimangana nk'uko bamwe bamenyera kugira ikiraro cyo gushikira ibyicaro bimeze neza bameho ari babandi gusa bavyifuza kubera atari bo bari hejuru byabera atari twebwe byose ishake ricike
ati ababujije abadasigana gutora babasize mu ngorane nyinshi
hari abantu babujije abadasigana gutora umugambwe wa nibabone inkuru kizimbi batebe ni wa abadasigana baca babura iki bavugira abantu babadasigana baca babura ubuzi muri leta kuko iprona bitarimwo bimwe bishimishije kubera babuje gutora nutwe bari ku butegetsi batsinze amatora baduha turi kurusha
abariko baravugwa n'ubuhagarariye umugambwe mu ntara ya Ngozi umunyamabanga ashingwa bikogwa umugambwe iprona Gastos Ndimwo akaba n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yahavuye abatomora acamenyesha ko biteguye kubasubiza mu ruhongore mu gihe bwo kwisubira ko
bamwe n'abashinga amateka bamizero y'abarundi mugo tukumva bariko baravuga tukumva bavuga ko ari abaprona kandi batumwe kuba bamizero y'abarundi nukumbuka rero baracyafise inkumbu y'iyo baje bava murazi ko bari bitwaye muri sentare ya Arusha bakaba baratsinzwe twebwe ngo abona sikana iprona utsinzwe ntibatsinda twifuza yuko hamwe boba babona yuko bifuza kugaruka mu ruhongo ibyo ashati bambaye mu matora boyambura tukaza tukabambika ishati mugabo sikana iprona kandi kumufura umugambo w'isana ipona bagasubira mu ruhongore nkuko bayivuze ikibi sukugwa ikibi no guherayo ntuvyuke
Gastos Ndimwo icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu yaneguye abanyepolitiki bari hanze bariko barahamagarira abahungiye hagati mu gihugu kongera guhungira hanze
uno munsi abatumye baje mu makambi twarayitumvise itangazo ryavuzwe n'umunyepolitiki umwe ari hanze aho abwira abari mu makambi ko buhunga ko bumva mu makambi ngo bagira ababice badasigana tekana niho turi muri abo nyine bari ko bavuze iryo jambo ni bamwe batuma mwangara ni bamwe batuma muja muri ayo makambi mu 93 nashaka ndabamenyeshe yuko inkumbu z'imfyisi no kujya umwagazi ntawe izo nkumbu zije no munsi zitaje ico gihe zatumye zibarungika muri ayo makambi ubwo rukundo no rwa mumpekura
mu gusozera ijambo ryiwe Gastos Ndimwo yasavye abadasigana b'Ingozi gutora indongozi zibushitse zigiye kubaja imbere mu myaka itatu iri imbere Michel Ntigacika yarasanzwe ahagarariye umugambwe iprona mu ntara ya Ngozi niwe yongeye gutorwa Jean Bereke Imanse hagize imana atorerwa kuba icegera ciwe amakoraniro nkayo akaba yugururiye ayandi mu ntara uno munsi akaba yahereye mu ntara zitatu Ingozi mucankuzo ahari wahoze arongoye iprona Aloyize Rubuka na Rutana ahari konsilia nibigira asanzwe ahagarariye uwo mugambwe uno munsi ku rwego rw'igihugu Ingozi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.